Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mwumva radio ijwi rya Amerika kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. Amakuru mu Rwanda RIB ejo yasatse kwa Victoire Ingabire no kwa Bernard Ntaganda.
Kugira ngo ngire abanyarwanda badukurikira kwibyabaye atari saka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPR.
Metro Bernard Ntaganda ni umuyobozi w'ishyaka PS imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Naho uyu madame Marie Michel Umuhoza ni umuvugizi wa RIB ikigo cy'ubugenzacyaha mu Rwanda. Mu Burundi abakoranye na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza baramuvuga ibigwi, naho Uganda yururukije amabendera kugera hagati mu rwego rwo kunamira President Nkurunziza. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi. Tubanze rero kuko tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezweho na Aloyiz Bigirimana.
Ndakuramukije Thomas, namwe muduteze amatwi. Umushikiriza manza muri Sudani yashikirije kuri wa mbere ko abanye Sudani baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byaha byo mu ntambara bagirizwa bashobora kutazorungikwa Ilahe mu Buholandi. Umushikiriza manza Tagelsile Alhebre ntiyavuze izina rya Bashire, ariko avuga ko ubwigenge bw'igihugu ari kimwe gituma abanyagihugu badashobora kurungikwa muri CPI. Ariko yashikirije ko Sudani ishobora kuzokorana n'iyo sentare muri kazoza mu gihe byokenerwa. Ibi abishikirije mu gihe Ali Kushaibe yahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri icyo gihugu yishikanye mu ntago z'uku kwezi inyuma y'imyaka 13 yarasohorewe umutahe n'iyo sentare. Igisirikare cyo muri Sudani y'ubumanuko gishikiriza ko cishe Kerbino Wall yari arongoye umuhari mushasha urwanya ubutegetsi inyuma y'indwi zibiri ashikirije ko atumbereye guhirika leta ya Perezida Salva Kiir. Umuvugizi w'igisirikare General Major Lul Ruay Koange yashikirije ko Wall yari arongoye umuhari witwa w'itariki ya ndwi ukwezi kw'icumi yishwe ku munsi w'Imana. Yashikirije kandi ko igisirikare cyari kimaze iminsi kirwana bikomeye n'abarwanyi biwe. Wall yari yakuwe mu ibohero mu kwezi kwa mbere ku kigongwe cya Perezida Salva Kiir. Yari yaciriwe igifungo cy'imyaka 10 yagirizwa kurongora imigumuko yari itumbereye kujya ku cicaro cy'ikigo cy'igihugu kijejwe umutekano kizwi nka Blue House i Juba ku itariki ya ndwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Abasivili batandatu barishwe, amazu arenga 60 araturirwa mu gitero cyabereye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyegekwa ku muhari witwaje ibirwanisho ADF. Abategetsi bashikiriza ko icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana hafi y'ibarabara Eringeti Kainama mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Umuhari ADF umaze kwica abantu baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze, aho uvuga ko wihora ibitero by'abasirikare ku birindiro byabo. Mu kwezi kwa mbere igisirikare cya Kongo cyatangaje ko cirukanye ADF mu birindiro byawo, kandi ko abategetsi batari bake b'uwo muhari bishwe mu bitero byamaze amezi. Ariko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ibitero nk'icyo cyabaye ku Imana byabandanije, aho abantu barenga 500 bamaze kwicwa kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye muri Uganda, Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine na Kizza Besigye batangaje kuri wa mbere ko bashyize ingufu hamwe mu myiyerekano igamije kugaragaza imikorere mibi ya leta ya Perezida Yoweri Museveni bahamagarira abanyagihugu mu myiyerekano kuri wa kabiri yamiriza icyo bise ukwitwara nabi kwa leta mu kurwanya ikiza cya corona. Icegera cy'umuvugizi wa leta yaragabishije ko abazoja mu mabarabara bose bazoba barenze ku mategeko. Izo ndongozi zibiri zitavuga rumwe na leta zivuga ko abategetsi bashize hasi ubutunzi bw'igihugu bakoresha nabi amafaranga y'igihugu bashira amamiliyoni y'abaganda mu bukene mu kubugaranira mu mazu. Abadiplomati bakuru ba Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa bari mu myiteguro yo guhura mu nama izobera mu mwiherero kuri uyu wa gatatu i Honolulu ku murwa mukuru w'izinga rya Hawaii yegukira Amerika. Iyo nama y'umunsi umwe izohuza umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenduranire n'andi makungu Mike Pompeo na mugenzi we w'Ubushinwa Zhang Jieshi. Abasesanguri bya politiki bavuga ko iyo nama y'i Honolulu atakindi zovamwo atari guterana amajambo ku bibazo byinshi harimwo ibya COVID-19, ubudandaji, ibibazo muri Hong Kong na Taiwan. Igihugu cya Maroc cyarungitse udupfukamunwa imiliyoni 8 mu bihugu 15 byo muri Afurika mu twigoro two guhangana n'ikiza cy'umugera wa corona. Izo mfashanyo zakorewe muri Maroc hisunzwe ibisabwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu. Turi no kuri internet @ radio yacu voa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, aho urwego rw'ubugenzacyaha rwaraye rwongeye gusaka mu rugo rwa Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka d'Alpha Umurinzi, no mu rugo kwa Maître Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Mberakuri. Yombi aya mashyaka ntavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ntaremerwa mu mategeko y'igihugu. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa araduye inkuru irambuye.
Kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka. Aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuri ishyaka d'Alpha Umurinzi, ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS Mberakuri kugeza uburyo acitsemo ibice bitavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro, umuvugizi wa d'Alpha Umurinzi, yemereye Ijwi rya Amerika ko koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi.
Natwe twabibonye itangazamakuru twumva nabo bavuga yuko baje kumusaka.
Ntabwo bababwiye impamvu bamusaka?
Ngo ntabwo bayisobanuye. Batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari bari kumwe mu rugo, batwara mashine, laptopu, batwara amadosiye y'urubanza rwe, ndetse banatwara n'amadosiye y'urwanashyaka.
Kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa.
Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka, ahubwo n'itera bwoba tumenyereye ishyaka rya FPR. Icyo bakoze ni babanje kumena urugo, burira urupangu, bafungura ku ngufu, baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari isakwa, kuko ibi byo kuri urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi.
Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho.
Navuga nka mudasobwa, batwara amatelefone, batwara za flash, batwara akuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho. Ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa, ahubwo banatwaye n'ikintu cyose cyitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye, ariko bakibanda cyane cyane kwitwa dupapuro tw'abantu dukorana cyane cyane abantu bo hanze.
Tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko aba bombi koko basatswe, avuga ko hari n'abandi bari gusakwa.
Ni mu rwego rw'iperereza yigenga babiri gukorwa bikaba ngombwa ko bakorwa na n'isaka nibyo rero biri gukora
hari byaha mu bakekaho
kugira ngo isaka ribeho hari amakuru gabuze n'ibindi byanzwe ari bifite kwitegereza biri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gaston
yego
yego rero iperereza biri gukorwaho hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'isaka ahantu hatandukanye ndibaza ko atariko n'ingabire gusa cyangwa ko ataganda gusa hari n'ahandi
mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko bwana Gaston Munyabugingo ukorera mu minisiteri y'uburezi ariwe wabaye imbarutso y'irisakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire umuvugizi wa Darufa umurinzi we agashimangira ko Ingabire nta wutemerewe kuvugana nawe
Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR umuntu wari usanga afite icyizere ishingiye perezida wa FPR Murindiri ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yari asanzwe ari umuteroriste nibaza ukuntu yari umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yibugiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka Darufa umurinzi ndetse kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bitari guhindura umunyacyaha Ingabire nta muntu avangura yemerewe kugira inshuti yemerewe gusurwa nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana Gaston Munyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe
twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate
Victoire Ingabire haratekanye nta kibazo n'amahoro
mu bindi b'abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga ayatwaye kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni imwe n'ibihumbi mirongo irindwi n'umunani akavuga ko bagamije kumwicisha inzara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho
ibyo avuga ntacyo twabivugaho ariko baramutse baranaye mutwaye ikiza ni uko abari gusaka bari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko ibyatwaye ibyo ari byo byose bidakenewe bigasubizwa ba nyiracyo
kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi
mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda i Nyamirambo aho atuye hari nka saa tanu zibura iminota icumi twabisikanye n'imodoka ya RIB pickup yo mu bwoko bwa Volkswagen yarivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri Ntaganda yemereye ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu bihumbi bibiri na cumi ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko Ntaganda ati
njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza niba rero mutimanama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza birumvikana ko nta bwoba mfite namba nuko nafungwa
mu minsi ishize nibwo bwana Venant abayisenga wo muri Darufa umurinzi yaburiwe irengero aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo covid 19 bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara aho bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
tugera no muri Uganda Perezida Yoweri Museveni yategetse ko amabendera y'igihugu cye yururutswa kugera hagati kugera umunsi umurambo wa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi uzashyingurirwa hagati aho abarundi bahungiye muri Uganda bababajwe n'urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo Pierre Nkurunziza nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi atubwira
nubwo ari impunzi kandi zimwe zarahunze ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rukinga navuganye nazo zivuga ko zashaviye birenze urugero kubera urwo rupfu rw'umukuru w'igihugu
twebwe nk'abarundi turabarundi bari nyuma y'igihugu turi mu mpunzi mu by'ukuri nta muntu yonezerwa wumva ngo umuntu yabuze ubuzima bwiwe uburyo bwose bugenda ariko kwakira amakuru nk'ayo avuga ko nk'umukuru w'igihugu aba yapfuye mu buryo nk'ubwo nta muntu yobinezerwa kuko naho turi inyuma y'igihugu nako turakunda igihugu cacu kandi
urupfu rwa Nkurunziza perezida w'u Burundi ni ukuri rwararutunguye cane twumva tugize ubwoba cane kubera ko n'ubwa mbere tubonye umuntu w'umutegetsi nkuriya agwara none hakacarembera aho agahwera
kuri zimwe ngo Perezida Nkurunziza yari amaze gukora ibintu bikomeye mu rwego rukubaka politiki nziza na demokrasi kandi akabaza arizi bifitiye icyizere ariko ubungozi ifite ubwoba yuko umurage yasize wo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro ushobora kutazubahirizwa bityo bigasubiza inyuma ibya demokrasi mu gihugu
twagize ubwoba cyane ko Uburundi bushobora gusubira hanyuma twiheweje tugakurikirana aho yari yakuye Uburundi anaho yarabushikije noneho rero tugize ubwoba cyane kwa ruri ya rupfu rwiwe ku Burundi busubira kongera bugasubira inyuma gusumbya aho bwari bugeze
uburabye nk'umurongo Uburundi bwari kuburafata kwa dufite mwakizere gakavuga ko yarahereje ubutegetsi ku bushake hanyuma natwe tukareba ko ari gishasha coza kubera ko rwa yarakoze cyo gushikiriza ubutegetsi bimuvuye ku mutima atantambara zibaye atamaraso yenda kumeneka ikintu ciza ku Barundi wari umuco mwiza aratanga ubyo rero ubwo twebwe turababaye cyane kuko rero uzanga ufite nibazo nk'abari nyuma y'igihugu ariko iyo umuntu atanguje viziyo hanyuma agahita apfa iyo viziyo atarayikora ngo rero abantu ko yayirangije neza mu by'ukuri turavuze ubwo wakome ngo icyo cyumve kuzava kindi gihugu mu menshi kuko Abarundi barago
kuba hanze y'igihugu izi mpunzi zivuga ko urupfu rw'umukuru w'igihugu cyazo ruziteye ubwoba bwinshi kuruta n'abari imbere mu gihugu
bayi ntabwo twamwanka nubwo twari hanze y'igihugu kuko yatugirira akamaro karekare kuko imiryango myinshi n'u Burundi uri mu gihugu cy'u Burundi ni benshi cyane kuko twamukunda tumwe turitegereza urupfu rw'iwe rwaratubabaje kuko ntawe bakaba barawo uri umukuru w'igihugu mu bindi bihugu umukuru w'igihugu yapfuye naho aranumba bakunda kuvuga ati bamutswe mu bindi bihugu bamurika indege bakajya kumuvuza bakareba uburyo yapfuyemo none mu gihugu cy'u Burundi nta byuma bya rutura byo babihari cyangwa se boshaka mu bindi bihugu bashobora kumupima tukareba urupfu rw'iwe icyo wakimwishe ego kweri bakagerageza none bakaduha ihumure nkuko tugira tubyumva ku maradiyo mugana mubikisha aho mwebwe abanyemenyesha makuru yuko ashobora kuba yishwe n'umutima mukaduha ihumure tukamenye indwara yo bimwishe natwe Abarundi turi hanze y'igihugu natwe tuhagira icyo twazobwiye abana bari batoya bari tubereka kazoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nkurunziza akamara yarifitiye u Burundi
muri Uganda igihugu cyose nacyo cyunamiye nyakwigendera Peter Nkurunziza wo Perezida Museveni yavuze ko yari inshuti y'igihugu kandi aharanira ubwiyunge bwa Afurika y'Iburasirazuba na Afurika muri rusange kuva kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ibendera y'igihugu cya Uganda hamwe n'iya Afurika y'Iburasirazuba muri iki gihugu Perezida Museveni yategetse ko zimanikwa ibikiye kugeza ubwo Perezida Nkurunziza azashingurirwa Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Dusubire mu Burundi hashize icyumweru Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse Abarundi n'abanyamahanga bakomeje gusenya mu gitabo cy'iteka cyo kumwibuka i Bujumbura naho abakoranye na nyakwigendera ni nka Albert Nasagarari icyegera cyushinzwe gutunganya ibikorwa bya nyakwigendera na Jean-Claude Karerwa Ndenza ko umuvugizi wa Perezida Nkurunziza baboneraho umwanya wo gusobanura umurage nyakwigendera asize ni inkuru ya Eloge wilika neza
kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze haraye hatangajwe isanda bajya President Pierre Nkurunziza Abarundi n'abanyamahanga barakurakuranwa ku kirimba cyitiriwe ntararushatsi kiri Bujumbura baje gusinya mu gitabo cy'iteka cyo kumusezera no kumwubahisha nakaryo ku bantu bakoranye bagize amahirwe yo kumumenya kumuvuga mbere rimwe na rimwe no kwishura ku bibazo bacanke kucatari bake na cyane cyane abatavuga rumwe na kwigendera bamunenga akiriho kugeza umunsi yasezera isi Jean-Claude Karerwa Ndenza ko umuvugizi wiwe arasigura nk'urugero ibyo yagirizwa ko ku ntwaro yiwe yinubye abanyamahanga bagiranira umubano mubi Bwana Karerwa bicisha mu migani yakunda kuganira na shebuja Ndenza ko ntayengesha nyakwishura ku bibazo byamenyesha makuru ku kirimba ahaguma mu bakira abashitsi
yabaye umuntu novuga umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yanse yuko abanyamahanga bigira amagadi gadi mu gihugu cy'u Burundi uko yagomba guhesha igihugu cy'u Burundi ijunja n'ijambo cari gifise imbere y'umuzo w'abakoloni akavuga ati twangira abanyamahanga ko baza mu Burundi nibaze mugabo baze gusuma nibaze nk'abasuma baze nk'abasuma tubasumishe ariko baje nk'abasuma tubiyamirize urumva yarafise umutima wo gukunda igihugu w'ikirenga bamwe bita mu gifaransa fa patriote ntiyanka abanyamahanga ariko ashaka kubanyamahanga bo kwigenza mu Burundi nk'uko Abarundi bigenza bagiye mu mahanga ikindi yamye ari umuntu yiteguye ya muntu yamayitego yavyiteguye iminsi yose akatubwira ati tugire iherezo ryiza utegere yuko hakwisi ari urugendo gusa ucha ugacana yandi ejo nitwagenda abantu bazo bavuge bati harabaye umugabo akamatwigisha kwisunga ubutwari ubutore ubuhizi za nkingi z'ubuntu abarundi ba kera barerera ko abana babo akatwigisha ingene abami ba kera bahejeje iteka ritekane n'icyubahiro igihugu atere umuntu wese muri ubugendo muri umwanya muto yamara ku isi azogenda abantu bamwikugura azogenda abantu bamukumbura
Albert Nasasagare nawe cyegera cy'umugendanyi mukuru wa nyakwigendera asanga atarundi bwonyene bubuze ubu yatanguranye na president Nkurunziza umunsi wa mbere arahira mu nama nshinga mateka mu Kigobe bakagendana kugeza umunsi yahemye mwemu za nyumikarusi hari ibintu bitatu nyamukuru yamwigiye ko byose avuga ko bikubiye mu ijambo ubuntu kuri uyu wa mbere Nasasagare nawe nyene yakukirimba
Burundi burahombye Afrika irahombye n'isi irahombye ndongoze yari umugabo afise imbono afiyerekwa yarazi ahavuye ahageze kandi yarazi ni arikaraja ndetse namuravye ariko aratambuka warona ko ari umuntu adatambuka ushagirika ariko atambuka yiyemera azi yarikaraja ikintu gikomeye kikunda kugora indongozi ni kurengera ibyamoko ibyintara yari umuntu yamaze kurengera ikibazo camoko ikibazo cintara ndetse n'ikimiryango kandi cyose agaseshwa rumuri muravye abari bamukikuje barabantu ubwoko bwose b'intara zose kindi namwigiye ko yarafise ubuntu umurongozi kenshi yafise ingorane yifuza kwa mukikuje bose biyumvira we n'ibyo gusa kandi nakarorero igihe aca mu ngorane z'ibihumbi 2015 wazawumva akubarira ati mbega naka wa mwana wawitwa naka hamwe yavunika mbega yarakize neza akabaza umuntu ati mbega mukanaka yasigaye ari umupfakazi ameze gute akibuka abo biganye akibuka abantu muri izo ngorane ziwe zose zari zimuremereye isi yose irikiramuvuga ntiyibagira kumenya ubuzima bwa mukikuje akabaza nabo biganye bakuranye
Karego nawe yemeza ko bagikekeranya ku butwari n'icyo Nkurunziza yamaze bazoyibonera mu bitabo yari karandika
muzoyibona mu minsi iza hari ibitabo bitandukanye ashengeye adahejeje kwandika mugabo aba bafashanya bazobana ibyo bitabo babyandike babiheze yakoresha imyibutsa cyane kuko yatubwiye umunyabwenge kuva kuri Basalomo n'abandi barundi basokuru bacu imvugo yabo barakoresha imyibutsa n'imigani je ndabikubwira rero nk'ubizi kuko bavuga ngo inkuru y'inkuba ntivuga uwo yakubise ivugwa n'uwo ibagwa n'uwo yahu shije uwo mwibutse uvuga ngo hakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima n'umwibutse yadusigura abarundi kuva na kera bamye bubaha umuntu yashenge niho havuye n'umugenzo wo gutekera bakagenda kuraba abantu bapfuye kuko bavuga ngo akibi kuzimu kiburukira mu buzima iyo umuntu apfuye ntaba yarapfuye yaraheza akagaruka mu wundi muntu abantu iyo bamuvuze nabi iyo bamuhemukiye baramubona mu ndoto akababuza itiro akababuza amahoro ariko uriho uronka naho umunyegeza mushe gituma rero yatwigisha no gusonera abapfuye tukabuba Nahamona duhagaze ingoro yayitiriye umwami ntare ushatsyambara ntama ariwe dukesha uburundi dukeshwa na rya yerekwa yadushiramo yo gushira imana imbere gushira abarongozi imbere hama no gushira igihugu imbere
Pierre Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15 yo kwije imyaka 56 y'amavuko itariki 18 z'ukwa 12 kubuza kugeza ubu umunsi president Nkurunziza azoshingurirwa ko nturatangazwa eroje wika neza ijuru rya Amerika
Nyuma y'urupfu rwa President Pierre Nkurunziza CPI no kuvuga urukiko mpuzamahanga mpana bya ruhoraho irakomeza akazi kayo ku birego by'ubwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015 naho abahanga ba Loni bakora amatohoza ku Burundi barasaba leta nshya igiye kujyaho nyine mu Burundi kwemera noneho gukorana nabo leta ya President Nkurunziza yo yari yarabibangiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye
kuva mu mwaka wa 2016 ishyamwe mpuzamakungu ONU yarashyizeho umugwi ukora amatohoza ku byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi yamara ubutegetsi ntibyigeze bwemerera abagize uwo mugwi kugera ku butaka bw'igihugu mu gihe abarundi bakirindiriye ko perezida yatowe arahirira amabanga yiwe uwo mugwi waho ni wibaza nimba ibintu bigiye kunyuka canke kw'inzego nshasha zizohagarika ayo mabi ubutwara uwo mugwi Dodogen yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo no kumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu twavuze akatari gake kuri zo bandanya rizokongerekana bikabije canke rizohagarara icya kabiri mbega bagirizwa ayo mabi bagiye guhanwa hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kubaciza uko tiyanganiranira mu bya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona ndetse na maradi ya kore ikini ninge ni gihugu kigiye kuvyifata mwo mu kugwanya kiza cy'umugera wa corona
la crise de la pandemie du coronavirus
mugiye mu myaka iheze uwo mugwi utemerewe gushika ku rubuga mu Burundi ubu wizeye ko uzokwemererwa kwishikira kuvugana n'inzego nshasha z'igihugu Fumviriza, ibyo twavyifuje twongera tubisaba kuva kera ko twahabwa ubwo burenganzira kuvugana n'abarundi abo baserukira mu mashirahamwe n'amasendika hamwe n'abategetsi batandukanye ibyo bizojana n'imigenderanire myiza mu karere muri Afrika hamwe na ONU twebwe tuzoguma turikanoye kubiriko biraba byose mu gihugu Nabashingwa manza batwaye madosiye muri senera mpuzamakungu manda vya CPJ ku vyaha vyakozwe ko amatohoza na ONU barafite ico bashikiriza umwe mu bagize urunani bise Collectif des Avocats de la Partie Civile avuga ko urupfu rwa perezida Nkurunziza rudahagarika amatohoza ya CPJ naho ari inkuru y'umubabaro kandi ari umwe mu bugize ico babazwa
Petero Nkurunziza ari mu bantu bari gushobora gutanga umuco ariko urupfu rwiwe rushobora guhagarika na gatoyi amatohoza cyane ukurikirana abakoze ivyaha cyane cyane amadosiye yashikirijwe senare mpuzamakungu mpana vyaha aho harimo bamwe bamwe mu nzego za leta naho yari kuba ariho hari kuguma aho ababazwa n'abakurikirana ubutungane ko ntiyari kuba ari Petero Nkurunziza gusa bamenye yuko urupfu rwa Petero Nkurunziza ataco ruhindura mu matohoza cyangwa mu gukurikirana abagirwa n'ibyaha mu Burundi abo rero tubashingishije ijisho
abo bamaze gutwara amadosiye agera ku 2000 muri CPJ biteze ko abategetsi bashasha bazokwisubira ko ku ngingo yo gukura karenge muri CPJ yafashwe na leta mu mwaka wa 2017 maze gihugu kigasubira gukorana neza niyo sentare amashami mpuzamakungu akingira gateka kazi na muntu nk'ijya abanyamerika Human Rights Watch yiteze ko ubutungane bukora kubagirizwa mabi atandukanye yakozwe ku butegetsi bwiye kurangiza ikiringo Lewis Mugye atwara igisata cha Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika
La mort de président Nkurunziza n'empêche pas que justice
Katurupfu rwa perezida Nkurunziza ntirubuza ko abakoze amabi kuva muri 2015 babihanirwa bwabo bwicanye ndengera butungane ugufungira abantu busa uguhohotera abatavuga rumwe na leta kuba burabuza abenshi bakekwa ko ayo mabi nubwo aruka gwimonera kurezegamye umugambo uri ku butegetsi ariko hariho n'abatavuga rumwe na leta bagirizwa amabi nabo bakoze Ego Nkurunziza ntakihari ariko abo bakoranye barahari umugenzo wo kudahana ibyaha uranduranwe n'imizi
que les jours d'impunité se termine
twagerageje kurondera abashikira nganje bo butungane n'uwa gateka kazi na muntu turababura iyo tubaronka ku matelefone yabo twari kubabaza icyo bavuga ku matohoza ya CPJ n'uwo mugwi wa ONU hame nuko imigenderanire n'izo nzego yoba igiye guhinduka bamwe mu bakozi bakuru bo muri ubwo bushikira nganje batumenyesheje ko ataco bashobora kubivuga ko kuko igihugu kikiri mu kigandaro Icyo bikoze igihe umugwi wa ONU watanga raporo igira gatatu ku Burundi mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze w'userukira Burundi muri ONU ambassadeur Tabure Nova yavuze ko yewe uwo mugwi wa ONU canka yandi mashirahamwe bakora amatohoza afise ahahengamiye
toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports de nuit de toute
cette ambre ho twebwe duserukira Burundi dutangiye kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubeshirimwo yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahindu ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cacu warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu ahubwo sigaye ufite intumbero za politike mu kurangiza twagiye tumenyeshe ko igihugu gitekanye inzego zitegwa ako kamo na ONU nizavuye mu matora aheruka zirongowe na Evariste Ndayishimiye bucarahirira gutwara igihugu ku munsi wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru yo murakakanya ahumurije. Mbashimiye rwose ko mwateza amatwi maze rero mugira umunsi mwiza kandi mwirinda virusi ya corona murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.